urumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti z'Ijwi ry'Amerika, mwiranwa amahoro, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, mbaha ikaze muri gahunda y'Iwanyu mu Ntara. Reka rero mbere yuko tuza Iwanyu mu Ntara, tubanze duha umwanya mugenzi wacu Aloys Bigirimana atugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Umurwi w'abashikiriza manza batowe n'inama nshinga amateka ya Leta Zunze za Amerika mu mburano kuri Perezida Donald Trump ziriko zirabera muri Sena ejo ku munsi wa kane, bagirije Donald Trump gukoresha umwanya arimwe umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite. Bemeje ko bigaragara ko yaciye kubiri n'ibwirizwa shingiro, kubw'ibyo ari ngombwa ko akurwa ku butegetsi. Babonye kandi ko Perezida yakoze ibishoboka byose kugira azotsinde amatora yo muri uyu mwaka akoresheje uburyo bwa magendo. Bagize bati yasabye abanyamahanga kubimufashamo. Umushingamateka Gerard Nadler wo mu mugwi w'abademokrate yavuze ko iyo ngendo atari inyungu za Amerika imbere ya byose, ariko ari inyungu za Donald Trump ubwa mbere. Ibirego bibiri bikuru bagiriza Perezida Trump no gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka. Ni mu twigoro two gusaba Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky gutanguza amatohoza kuri Joe Biden, umuhungu wiwe Hunter Biden, ku bikorwa yakoranye na kompanyi yo muri Ukraine icukura gaze. Abademokrate bafise gusobanura ibyo birego byabo gushika kuri umunsi wa gatanu imbere yo guha umwanya ababuranira Perezida Trump, nabo bakiregura bikazotangura ku munsi wa gatandatu gushika mu ndwi iza. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryaremeje ko hataragera gutangaza ko umugera wa coronavirus ari intambamyi ku magara y'abantu ku isi kandi kukwiye guhagurukirwa mu buryo bwihuse. Ariko umugwi w'abahinga ba OMS usaba ibihugu kuguma birikanuye bikurikirana iby'uwo mugera umaze kurwaza abantu 584, abandi 17 bakaba bamaze gupfa, ushobora kandi gukwiragira mu bindi bihugu byinshi. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus avuga ko uwo mugera ubangamiye cyane Ubushinwa, akarere burimwo hamwe n'amakungu. Ahamagarira ibihugu kuba amaso no gufata ingingo zo gukingira abanyagihugu bavyo ntibandukirwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Abasirikare indwi b'igihugu ca Mali barishwe barashwe hagati muri ico gihugu mu gihe abasirikare b'u Faransa babiri nabo bakomerekejwe na bombe yatezwe mwibarabara. Nkuko impande zibiri ziriko ziragwana zabishikirije ejo ku munsi wa kane, igihugu ca Mali naho gifashwa n'u Faransa cyarananiwe kugwanya iyo ntambara y'abayisilamiste imaze guhitana ibihumbi by'abasirikare n'abasivile kuva itanguye. Ico gitero cemanzwe n'umuhari wiswe GSIM mu mfunyafunyo y'icongereza ushamikiye kuri Al-Qaeda. Ibihugu bibanyi na Libya byaramiriye kure abanyamahanga bivanga mu ntambara y'ico gihugu. Mu biganiro barimwo ERG ku murwa mukuru wa Algeria byo kurondera umuti wa politike mu gihugu, bavuga ko kibangamiye umutekano w'akarere. Iyo nama yatumwe ko n'igihugu cya Algeria yitabwe n'abashikiranganji b'imigenderanire ba Tunisia, Misiri, Chad, Mali, Sudani na Nigeri. Ibyo bihugu byashimikiye ko Libya gikwiye kubahwa nk'igihugu cyiyunze kandi kikubahirizwa ubwigenge bwacyo, nk'uko umushikiranganji wa Algeria w'imigenderanire Sabri Bukadumu yabishikirije. Iyi nama ikurikiye yatunganijwe n'Ubudagi i Berlin mu minsi iheze, aho abakuru b'ibihugu rutura ku isi bemeranije kurangiza ukwivanga mu bibazo byo muri Libya no kubahiriza ihagarikwa ry'ibigwanisho byinjira muri icyo gihugu.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Noneho tuze Iwanyu mu Ntara.
Iwanyu mu Ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere kugatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Iwanyu muntara ni chanyi rero reka iyuyu munsi tuyihere mu Rwanda aho urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ejo kwa kane rwagize abere abantu bane bari abarwanashyaka ba FDI inkingi abandi barindwi rubahamya ibyaha bwana Fabien Twagirayezu bari umukangurambaga w'ishyaka FDI inkingi ari mu bahanishijwe igihano kinini cyo gufungwa imyaka 12 ubutabera bw'u Rwanda bakurikiranyeho ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi ijwi rya Amerika ryagiranye ikiganiro cyihariye na bamwe mu bagizwe abere barangajwe imbere na bwana Théophile Ntirutwa wari ukuriye iryo shyaka mu murwa mukuru w'u Rwanda I Kigali baganire na Eric Bagirubusa umunyamakuru wacu ukorera I Kigali mu Rwanda Icyo kiganiro tubiseguraho ntitubashije kukibagezaho nonaha ariko turakibagezaho mu makuru yacu ataha mukomeze mube hafi y'ijwi rya Amerika tujye mu Burundi noneho aho umuryango w'urubyiruko rwahunze ubutegetsi buriho muri icyo gihugu uvuga ko uhangayikishijwe n'uburyo amatora arimo gutegurwa mu gihugu cyabo baravuga ko hari umwuka mubi hagati y'ishyaka riri ku butegetsi n'abatavuga rumwe naryo bityo bagakeka ko ashobora kwaduka izindi mvururu nk'izabaye mu mwaka wa 2015 zigatuma abandi barundi bahunga igihugu barasaba urubyiruko gukomeza kunga ubumwe bakanasaba leta gufata ingamba zo gukumira imvururu zishoboka Pierre Claver Niyonkuru
Umuhari mpuzamakungu gwaruka Mouvement International de la Jeunesse Burundaise ugwiriyemo ugwaruka gwahunze Burundi yamaraba urongoye bavuga ko urimo nabakiri mu gihugu uwo uratewa makenga n'icuka kiranga itegurwa ry'amatora asigaje amezi atatu ngwabe inarukundo Karen Kelly no muvugizi wawo
ayo matora yo mu 2020 areka tegurwa mu musonikano abanyagihugu batojwe ku nguvu intererano basanzwe bibereye mu bukene ntangere ubutabikoze imbonera kure zikamurara ku mugono zikamutoteza murabona kandi ko ubwicanyi muri no misi bwasubiriye kugwira hamwe no kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi canke abo biketse bose ibyo bikunyurwa kandi nuko atabwigenga bwo gushikiriza ibyumviro no gushikiriza amakuru bukirangwa mu gihugu cacu biboneka rero neza ko abanyagihugu batari biteguriye kuja mu matora kuko umutima utari munda
ubwo runari mpuza makungu rurimo nabari mu bihugu bitandukanye harimo ugwaruka harimo Rwanda Ubuganda Tanzania Kongo Iburaya n'ahandi aba baganiriye n'ijwi rya Amerika ikigeri mu Rwanda bari n'ikindi bongera ko ko hari gice kinene cabahunze kitazogira ruhara muri ayo matora
ubwambi nabasaba ikubanza guhagarika ubwicanyi bagahagarika akarenganyo hakaba ubutungane kuri bose abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza komisa bagategura amatora yumvikanye ko na bose
igihugu aho kigeze haba mu by'ubutunzi haba mu bya politiki haba mu by'imibano si uno munsi wo gutegura amatora kuko amatora amaze kuva 2010 abantu basemerera 2015 biba akamaramaza gushika naho dushitsa uno munsi si mu 2020 rero ari nyishu ahubwo no kwica nicokize no gusongera isibe
mu gice cya demokarasi amatora cyari ikintu cyiza cyane kuko bituma uwo abanyagihugu bonyene bashimiye imigambi afise ariwe atwara igihugu ariko mu bihe bitandukanye amatora yagiye araba umuntu ntiyovuga ko hari kenshi amatora yagiye yatoye inyishu ibibaza barundi bari bafise
uwo muhari Mijeb ubona ko ayo matora azogira ingaruka nyinshi ku gihugu umuvugizi wawo ati n'imvururu zishobora kwaduka ababijejwe batahabereye magabo
nuko hazotunganywa amatora atigenga amatora y'inginamico atazoba yizewe na gato atabwisanzure umunyagihugu azo afise ikindi nyamukuru ahubwo dufise ubwoba ko hashobora kwaduka ubwicanyi bw'ikibunga atagikozwe hama kandi n'impunzi zishobora kubandanya kwiyongera nkuko n'ubu zidasiba guhunga uravye ibiharuro by'impunzi nshasha muri Kongo no muri Tanzania imvururu ko zokwaduka inyuma y'amatora hamwe ibintu byobandanya uko biri no munsi ntawo byigiza kure itandukaniro rihari gusa hagati y'umwaka w'2015 no muri uno mwaka w'2020 nuko kare umuntu yagerageza agasohora ibyiyumviro
ubutwara umugwiseni uri kurategura amatora mu gihugu we warizeza akavuga ko aya matora ariko ategurwa neza Pye Claver Kazihise ahamagara inzego z'umutekano kurikanura kugira ngo ziyacungere neza yabivuze mu nama yagiranye nabo mu kwezi guheze
murazi yuko izo nzego ari z'umutekano ezo kwivuna abansi zifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho umutekano w'abantu umutekano waho ibikorwa by'amatora biba zirafasha cyane kugira ngo ibyo biranguke byarabonetse mu matora yose kandi n'ubu turasaba yuko bobifashamwo kugira ngo ko bene igihugu bagende mu matora batekanye bafise umutima mu nda bazi yuko umutekano wabo uhagarariwe atakibahungabanya
Mijebe uhamagarira ugwaruka ruri mu gihugu kwirinda gucanishwamo n'abanyepolitike ibihugu byakiriye impunzi navyo nka Tanzania bizikingire koko
ico twogira ugwaruka muri bino bihe biboneka yuko abanyepolitike bagomba kubacanishamo mu kubabibamwo inzankano zifatiye kumoko bagomba kubarutishanya abandi bafatirwa mu bukene barimwo twosaba yuko uko biri kose ugwaruka gose aho ruri aho guhemukira mwene wanyu gutoteza canke kugirira nawe uwundi bisa no kwisamburira ko nk'imene kuko Burundi budukeneye twese atanu mwavuyemo ahubwo ariho dusaba yuko icumwe wese yokora yobanza kwiyumvira ingaruka nziza canke mbi byogira ku gihugu kubera ntamvure gwidahita
uwo muhari mpuzamakungu gwaruka Mouvement International de la Jeunesse Burundaise ubushize habona urwandiko rurimwo ayo makenga mu gihe umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bitegekanijwe kuzoshikiriza umukandida aza guserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ku munsi wa mungu w'iyendwi azo basanze abandi bakandida batandatu barimo nabigenga Pye Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Urakoze Pierre Claver Niyonkuru turaguma aho nyine mu Burundi urukiko rukuru rw'ingozi rwaraye ruhanishije abarwanashyaka 14 ba SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi igifungo cy'imyaka 10 n'ihazabu y'amafaranga 200,000 by'amarundi rumaze rero icyo gihe kubahamya ibyaha byo guhungabanya umutekano abo barwanashyaka bakomoka mu makomine ya Kiremba na Marangara mu ntara ya Ngozi bari basabwe n'ubushinjacyaha igifungo cy'imyaka 15 inkuru ya Desire Hatungimana
abo banywanyi b'umugambwe senere bapfunzwe bagirizwa ivyaha byo gushaka kwica abantu gusambura amazu hamwe no kurandura imirima y'ikawa ibyo byabereye ku mutumba Kagina muri komine Marangara hafi y'urubibe ihana na komine Kiremba abanywanyi b'umugambwe bagatongwasa bavuye kugurura ingoro yabo muri yo komine ya Marangara abanywanyi b'umugambwe urongowe na gatongwasa barahakana ibyo bagirizwa n'umushikiriza manza wa Republika Ingozi benshi muri abo 14 bavuga ko batarigera bahonyora kuri uwo mutumba wa Kagina umushingwa manza bajije igituma aribo bafashwe benshi bishura ko bazira umugambwe bari mu SNL mbere bose bakemeza ko batanzwe amazina n'abakeba babo bimbonera kure ngo niki vyerekana nuko bagiye barafatwa umwumwe buke yatanu umwe bafatiye aho vyari ko birabera parke yaciye ibasabira gupfungwa umwumwe imyaka 15 kucaha cyo gushaka kwica abantu kuko berekanye amafoto y'abahakomerekeye cyane mbere baraje mu bitaro kucaha cyo gusambura amazu bagenda bariye bongera banywa ibintu mu butike ntibarihe basabiye gufungwa imyaka 5 hamwe n'umwaka kubera bononye imirima y'ikawa bagirizwa ko baziranduye bazitwara bazikubitisha abari kuri yo centre ya Kagina umushingwa manza yongera asabira gusubiza ibintu by'abanyagihugu byononywe abanywanyi umugambwe SNL banishijwe na centre gufungwa imyaka 10 ni hadabu y'2,200 amafaranga y'amarundi umwumwe banasabwa kuri abantu bakubiswe bononegwa n'ibintu imiliyoni 12 bayateraniye abajyango babo bantu bafunzwe hamwe n'ababuranira bavuga ko batangaye kuko bari biteze ko hari nabake bafungurwa bakavuga nk'umukeci gufasha mu gutanga ibigwanisho byakoreshejwe n'abanywanyi w'umugambwe wa Gatongwasa. Umukecuru akiregura avuga ko bamusanze mu kigo ariko arondera utwateka abonye abo bantu ko bangana aratariruka n'abaca baje mu byo babonye byose harimo n'ibisate by'inkwi yanikiye batwara kugwana. Abanywanyi w'umugambwe SNL bakaba bari bafashwe igenekezo ya 15 kwezi kwa 12 mwaka 2019. Aho mu bihero rikuru rya Ngozi hakaba hari n'abandi banywanyi w'umugambwe SNL 17 bafunzwe bagiriza ivyaha nk'ivyo. Nabo bagiye bafatwa umwe umwe bavuye kugurura ingoro yabo muri komine ya Nyamurenza. Muri bo harimwo abaserikiri umugambwe mako ugihe cyose batanye mu mitwe hafatwa abasene abasende FDD ntibafatwe kandi bakomeretse ku mpande zose mbere bakanavuga ko hari umunywanyi wo mugambwe SNL yishwe muri iyo mishyamirano ariko atambonera kure n'imwe mu bamwishe yigeze ihagarikwa. Deziratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika ribatwara Kigali mu Rwanda, aho leta y'u Rwanda iburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'Ubushinwa kwirinda umujyi wa Wuhan wagaragayemo icyorezo cya corona virus. Mu kiganiro rero n'abanyamakuru, Madame Diane Gashumba, Minisitiri w'Ubuzima, yavuze ko hari impungenge ko wajya muri uwo mujyi yakwandura icyo cyorezo kugeza ubu kitarabonerwa urukingo. Erike Bagirubusa yari muri icyo kiganiro.
Byumvikana nta shiti ko leta y'u Rwanda igamije kuburira abanyarwanda bajya mu gihugu cy'Ubushinwa ko bagomba kwitondera umujyi wa Wuhan wagaragayemo icyorezo kizwi nka novo coronavirus. Nikirozo cyagaragaye kuva mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 2019, kandi inzego z'ubuzima zivuga ko kugeza ubu kitarabonerwa urukingo ruzwi na cyane ko ngo kikiri gukorwaho ubushakashatsi. Madame Diane Gashumba, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, aharagaruka kubimenyetso bigaragara ku bafashwe n'icyo cyorezo.
Ni indwara igaragaza uko tubyita mu Rwanda mu mvugo isanzwe dukoresha, yigaragaza nka gripe, ariko gripe ikaze, ariko ushobora kuvamo n'umusonga. Iyo ndwara yigaragazwa n'ibicurane, inkorora, gucika intege n'umuriro mwinshi. Hanyuma wiyanduye bavuga ko itangira kugaragara nko hagati y'ibyumweru bibiri n'ibyumweru bitatu, ariko iyo virusi ni nshyashya ku buryo n'ubu abantu baracyayikorera ubushakashatsi bwisumbuye.
Kubera ubukana bw'icyo cyorezo, ubu ngubu Ubushinwa ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS bafashe ingamba ku mujyi wa Wuhan coronavirus yagaragayemo. Ministre w'ubuzima mu Rwanda gaheraho asaba abanyarwanda bagenda mu Bushinwa kwirinda uwo mujyi ndetse no gukomeza gukaza ingamba z'isuku.
Hariya habonetse icyorezo muri uriya mujyi wa Wuhan, nabo babujije abantu baho gusohoka n'abandi gukomeza kujyayo kugira ngo icyorezo kidakwira henshi. Natwe icyo dusaba abanyarwanda twakomeje no kubasaba ni ukwirinda kujya havuzwe iyo ndwara, kuko ni indwara yandurira mu mwuka. Iyo umuntu ahumeka buri umwuka urasohoka, hari udutonyanga tw'amazi umwuka duhumeka bigizwe n'amazi nuko tutayabona. Utwo dutonyanga nitwo dushobora kugenda tukanduza umuntu kwegereye cyane. Ikindi ibicurane ubwo bakora mu bimyira by'umuntu wanduye, icyo nacyo cyakwanduza. Ibyo rero ingamba nanone ni isuku, guhora umuntu akaraba intoki. Ibyo rero nibyo tugira inama cyane abanyarwanda.
Uretse ubutumwa burebera igihugu nk'u Rwanda n'abagituye muri rusange kuri iyi ndwara ya coronavirus, Urwanda runavuga ko rwaganirije abafite mu nshingano gutwara abagenzi mu ndege, byose bigamije ingamba zo guhangana n'iki cyorezo cyahawe izina rya coronavirus 2019 kitaragera ku mugabane wa Afurika.
Twagiye ibigo bitwara abantu bice mu kirere ko bagomba kugira akantu ko kwipfuka ku munwa no ku mazuru kugira ngo wa umugenzi umwe cyangwa babiri batwaye ataza kwanduza abandi bari mu ndege. Ibyo baratangiye kubikurikiza. Ikindi ni ukuganiriza abari mu ndege, nuko babaganiriza bababwira umutekano mu ndege, kwiziruka umukandara. Iki nacyo ni ikintu bagomba gutangira kuganiriza abo batwaye mu ndege, no kugira ibikoresho byo gukaraba bishobora kwica utudukoko.
Zaba inzego z'ubuzima mu Rwanda, iz'abikorera ndetse n'izifite mu nshingano ibikorwa by'ubukerarugendo zumvikanisha ko amakuru kuri iki cyorezo zafasha kukirinda, zigatangaza ko ziri gukoranira bya hafi kugira ngo hatagira uwakwihusirwa n'iki cyorezo kugeza ubu bivuga ko kitarabonerwa urukingo. Imibare itangwa n'inzego z'ubuzima iravuga ko abagaragaweho na coronavirus bakaba hafi 300 kandi ko bane kimaze kubahitana. Ku rundi ruhande bishobora kuzamura icyo bano urwikekwe ku bacuruzi b'abanyarwanda baranguraga ibicuruzwa byabo mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni mu gihe Ubushinwa bushyirwa mu bihugu bya mbere bicuruzanya n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda ikavuga ko nta munyarwanda ikumira mu buhahirane n'igihugu cy'Ubushinwa, ahubwo ko ikibareba ari ukwirinda kujya mu mujyi wa Wuhan coronavirus yagaragayemo. U Rwanda ruravuga ko kugeza ubu uyu mujyi ariwo gusa icyorezo kirimo, ariko mu bitangazamakuru bitandukanye haravugwamo za Hong Kong n'ahandi. Inzego z'ubuzima zo zigasubiza ko bake mu bagaragaye ahandi hatandukanye bari baravuye mu mujyi wa Wuhan. Bagira ubusabe ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mbibutse ko uyu munsi kuwa gatanu mu kanya katarambiranye tuza kubaha umwanya mu gasuhuza inshuti n'abavandimwe. Nimero rero ni ya yindi kuri WhatsApp, turi kuri 202-441-9931. Ndasubiramo, ni akamenyetso ko guteranya 1-202-441-9931 mukaduhamagara, hanyuma tukabaha umwanya mugasuhuza abo mwifuza gusuhuza, inshuti, abavandimwe ndetse n'ababyeyi. Ariko reka tubanze tugaruke gato muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, duhe umwanya mugenzi wacu Vedaste Ngabo atubwire ikibazo impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Lusenda iri mu burasirazuba bw'icyo gihugu zikora imirimo y'ubuhinzi zifite kijyanye n'iyangirika ry'imyaka kubera amatungo y'abahatuye.
Impunzi z'Abarundi zihinga muri site ya Gatunguru na Rurinda zivuga yuko zifite ikibazo cy'imirima yazo yicara yonwa n'ihene ndetse n'ingurube ziba zivuye mu baturage b'abakongomani baba munsi y'inkambi ya Rusenda kuko zitaragirwa cyangwa ngo zizirikwe. Nahimana Rosa na Gertrude Ndashimirimana ni abahinzi b'ibigori muri site ya Gatunguru.
Imirima iterwa n'intungwa zikaza kona nk'ubu turibye nk'ibijumbu tudasize ku amase y'inka. Ntidusorome ibijumbu n'aha hose tuguma twamama, intungwa ziguma ziza, tukaguma twamama, tukaguma duhinda. Icyo ni cyo kibazo dufise ngaha mu ikambi. Ntuzibona harya rero ziratangiye kuza gushika mu mugoroba w'ijoro. Iyo tuzifashe turazirika, mwene yo aje kuyiraba akayijana, haraho tutamwishuza amahera, turamubwira jana intungwa yawe hama uziri, ariko mu gatondo tukabona intungwa ngiye.
Impene ziva nyene mu kirembe zikaduga murumanya murumanya ziguma ziza twarazo atwononeye gose ibintu byaraheze. Twarima karima ntiturya, tutarutse ngo tugiye nk'ahantu usanga zariye zahejeje. Twirwa turaba mama n'impene nta kintu turya ngaha, duteye akantu ntitukarya impene dusanga zahejeje.
Hatungimana Janvier ni umwe muri abo bahinzi bavuga yuko imirima y'ibigori n'iy'ibijumba bari basanzwe bahinga mu nkambi ihene z'abakongomani zayo nyuyose nta kintu na kimwe babona bazavanamo.
Ibigori zarabimaze byose, hagiye hariho umurima n'ubugiye kuraba uwahora ari do village uravye ni nk'igitangaza kabisa. Ubabwiye bazirike bavuga ko ngara amashamba y'ihene atari amashamba yo kurimiramo, niko rero bama babitubariye ngo kurima ni mu misozi ngo hane amashamba y'ihene. Mugabo natwe uri impunzi iruhande y'inzu uratera ikigori ikijumbu imyumbati mane umwana karara afungu irabaho hifo kwanza karurero biya nibigori byiwanje. Impene zaramenye urupangu zirinjira zirajya byose aha nta kigori nzosoroma.
Harerimana Jean Marie n'umuyobozi wa site ya Gatunguru avuga yuko mu rwego rwo gukemura iki kibazo ku buryo burambye bagerageza guhuza impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani bakabigisha uburyo bashobora gucunga ibitungwa byabo byananirana bakajyana ibitungwa byonye ku gipolisi gikorera mu nkambi.
Twebwe turakora amasensibilisation dukoreye kwanza tutanguriye kubo turongoye tukagera no kubo duhana imbibe aba bagenzi bacu twajije dusanga ngaha basangwa. Hanyuma iyo sensibilisation twatanze zibaye nk'aho zinaniwe bikageraho bisaba ko kumbura ikibazo cyabaye tugerageza guhanura ko bari busubizanye. Iyo badasubizanye tuca tubura ukuntu turi bubigenze kuko twebwe dufise akaturi abanyagihugu ntituri bukora akazi ka gipolisi bo baca bayatwarana ku gipolisi hanyuma igipolisi cyo kubera ari nguvu zindi zisumbizi wacu bakabatunganiriza kumbura. Ye baraca amande mugabo mwene murima ningakeba muha amande
gute
bavuga ko bo nonye ibidukikije hanyuma bo bagahana mwene igitungwa hanyuma na bakavuga ko bamwihanije ibitungwa byiwe agenda zirike n'ibizo bakagaruke mugabo hari gihe binagaruka.
Mumenye yuko kuva ingambi yubakiye mu mwaka w'2010 bavuga yuko impamvu ihene zabo zone imirima y'impunzi ari uko aho batiye ingambi ariho bari basanzwe baragirira amatungo yabo. Ofedase Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda wo mu ntara ya Kivuye.
Yes, we come so far away. Jabala, oh gosh. Jabala, they don't have money, foundation. Yeah, the foundation. The body won't be intimidation. Intimidation. Bakusa zo kurete. Bakusa zo terete. Bakusa zo njirite. Kari wange turite. Bakusa zo kurete. Bakusa zo terete. Bagusa zonyirite bari wange tumite bari wa bari wa bari wa baba kubendere bari wa bari wa bari wa bari wa wari muyara nyo bakumbere bari wa bari wa bari wa yetumite bari wa bari akunchebere bari wa bakubekebete bari wa basala hasula hasula get the people ngobula mu amusibejege kati ya tora kuchitore bakusinza bakuita manya they don't know where you come from safari ndefu tembea usiwe pala tembea safari ndefu tembea usiwe pala tembea bakusazo kurete bakusazo terete bakusazo nyirite ari wange tumite bakusazo kurete bakusazo terete bakusazo nyirite ari wange tumite panongo kuba pulani 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 banyomi baleta mizani 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 jo mabuta bana pulani yalonamu kenanga mtu yo yakonamu kerupia mukanga tekamu tocha yalabuza sentamu.
Uwo rero ni umuhanzi wo muri Uganda Chameleone ati baliwa bisobanuye ngo bari he. Ndabona amasaha atadukundiye twisegure kuri mwe mwese mwateganyaga gusuhuza kubera ko umwanya urimo uriruka cyane. Gusa tubashimira gukomeza gutega amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika tunabararikira gukomeza gukurikirana ibiri imbere cyane cyane muri sanga iza mukanya aho mugenzi wa nge Diane nini nahazwa ari buze kuba aganira n'impuguke mu by'amategeko baganira ku kibazo cya president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushaka kubuza abagore batwite cyangwa se abakobwa batwite kuza muri Amerika kubima visa yo kuza muri Amerika kuhabyarira. Reka rero mbashimire mwe mwese mwadukurikiye, nshimire n'abagenzi banjye ku buhanga bw'ibyuma. Mbasigire ako karirimbo kitwa Onkutude. Mukomeze kugira umunsi mwiza. Kwa gara nyonyo nera biza futubolo machi
sabawa, buliro bokoze sadawa. Ukubya sabawa, buliro bokoze sadawa. Tutese kabulunji my baby tukolomu kwano ye. Onkutude, omegude, omenye kurachi.